Ari Galatia ikigabane cha kabiri. Maze hahise imyaka 14 nongera kudugana na Barunaba kandi na Tito ndamujana. Kandi naduze kubwo guhishurirwa ndabashira imbere ubutumwa bwiza mvuga mu banyamahanga, ariko ndabushira imbere y'abashimwa twiherereye ngo sinirukira ubusa canke simbe narirukiye ubusa. Ariko na Tito twari kumwe naho yari umugiriki ntibamugobereye guhimurwa ikikoba c'ubugabo. Kandi arico coshimishije abigira abavukanyi banyegetejwe mu ishengero binjiye mu mpisho ngo basume urusaku kwidegembya kwacu dufise muri Kristo Yesu kugira ngo badushire mu buja. Abo ntitwabumviye na gatoya ngo tuganzwe nabo kugira ngo ukuri k'ubutumwa bwiza kugume muri mwebwe. Ariko bashimwa ko ari bakuru uko bari bameze ubwa mbere sindabibabaye, kubwanje byose ni bimwe. Imana ntirobanura abantu gucubahiro. Abo bashimwa ntacu banyongerereke. Ariko babonye yuko najeje ubutumwa bwo kwigisha batahimbuye igikoba c'ubugabo, nk'uko Petero yajejwe bwo kwigisha abahimbuye igikoba c'ubugabo. Kuko yashoboje Petero gutumwa kubahimbuye igikoba c'ubugabo, ariyo yanshoboje nanje gutumwa kubatari Abisirayeli, Yakobo, Kefa na Yohana. Bashimwa ko ari nkingi bamaze kumenya ubuntu nahawe, baduha ukuboko twe na Barunaba ngo dufatanye nabo ngo twebwe tuje kubatari Abisirayeli nabo baje kubahimbuye igikoba c'ubugabo. Ariko ico bagombye gusa ni uko twibuka boro, arico nyine nanje nari nsanzwe mfitiye umwete. Ariko Kefa aze muri Antiyokiya namuharirije mbona nk'ubone, kuko yari n'ibimutsindishije. Kuko imbere y'uko bavuye kwa Yakobo bashikayo yasangira n'abanyamahanga, ariko bashitse yari yonjorora arabanena kuko atinya mu bahimbuye igikoba c'ubugabo. Kandi n'abandi beda bahumbana nawe bitaye ko na Barunaba batwarwa n'ubwo buhumbyi bwabo. Ariko nabonye badaca mu nzira igororotse nk'uko kuri k'ubutumwa bwiza kuri baririra Kefa imbere ya bose nti, ko witondera ingeso z'abanyamahanga zitari iz'Abayuda, kandi uri Umuyuda ugobera uta abanyamahanga kuba nk'Abayuda. Twebwe mu kameremere kacu turi Abayuda, ntituri abanyabyaha bo mu banyamahanga. Ariko tuzi yuko umuntu adatsindanishirizwa n'ibikorwa bishinzwe n'ibyagezwe, ariko atsindanishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Natwe twizeye Kristo Yesu ngo kwizera Kristo kuba ariko kudutsindanishiriza atari ibikorwa bishinzwe n'ibyagezwe, kuko ata muntu atsindanishirizwa n'ibikorwa bishinzwe n'ibyagezwe. Ariko namba twabonetse ko turi abanyabyaha, hamwe twarondera guhindurwa intungane no kuba muri Kristo. Rega Kristo n'umukozi agaburi ca eka namba nokongera kubaka ibyo nasambuye noba nisubiye ko ndi umuntu acumura. Ibyagezwe byanteye gupfa ku byagezwe ngo mbeho ku Mana. Nabambanywe na Kristo ariko ndiho, yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri ndabikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko asanga ugororoka kuzanwa n'ibyagezwe Kristo azoba yapfiriye ubusa.